Mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turaramukije nshuti turi kumwe kuri mikro muri kumwe na Fiden Yongabo. Umwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Burundi burafise ibintu byinshi byo kurata mu bijyanye n'ibyereke ingenzi kiyaga Tanganyika kirimwo. Yamara mu muyobozi w'igisata cy'ingenzi mu bushikanganje bujeje ubudandaji gutwara abantu n'ibintu hamwe n'ingenzi mu Burundi, George Nimenya, yatangaje mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mu gisagara cya Bujumbura mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'2022 ko naho ibintu byo kurata ari byinshi mu gihugu, gushika ubu ibintu bidatunganijwe neza muri ico gisata, harimwo no kuba atategeko rigenga ico gisata rirashigwaho muri iki gihe. Yariko yerekana uko igisata c'ingenzi cifashe mu Burundi. Amenyesha ko amafaranga yategekanirijwe igisata c'ingenzi adakwiye umuntu abigereranije n'ibintu bikenewe kugira ico gisata gitere imbere. Mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragendeye ibibanza bitandukanye vy'iratiro biri mu gihugu. Yamenyesheje ko ari mu cankuzo ku Burundi bwicaye kugahiye hamwe ibintu vyotunganywa neza mu gisata c'ingenzi. Niki hereta y'u Burundi yokora kugira itorere inyishu inzitizi zihari mu bijanye n'igisata c'ingenzi kugira u Burundi ntibusigane inyuma y'ibihugu bibanye? Nivyo tuvuga ko mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Twatumiye Audace Ndabahawe ayoboye igisabo Tours, ishyirahamwe ryigenga ryishinze guteza imbere igisata c'ingenzi mu Burundi mu guhaka ryo abanyamahanga ko kugendera ibibanza vyiratiro mu Burundi. Na Eric Rugerinyanga akorera ishyirahamwe Group AS EK rikora ibikorwa byo kubaka, akaba amaze imyaka 15 akurikirana ivyerekeye ikiyaga Tanganyika. Bombi bari Bujumbura mu Burundi. Batumire mbanje kubaramutsa.
Yambo neza.
Nashaka ntangurire kuri wewe Odas, kuri ivyo bibanza vyiratiro bivugwa ko ari ibibanza bitari bike mu Burundi, mwo biducira ku mayange ni nk'ibihe?
Ego, murakoze cyane. Ntanguye nanje kubaramutsa, ndamutse n'abariko barazikurikirana bose aho baherereye mu bice byose by'isi. Ego, sinzi ko natanga kwidondora, nuko mwabivuze nitwa Odas Ndabahawe, hanyuma nkaba ndongoye ishyirahamwe rijejwe guteza imbere igisata c'ingenzi ariko kandi no guha akaryo Barundi n'abanyamahanga kugira ngo bashike mu bibanza vy'ibihugu bitandukanye. N'abandi umwe mu batanguje iryo shyirahamwe. Hanyuma mu Burundi dufise ibintu byinshi byo kurata, duhereye ku bijanye na kahise bafise ibibanza bitandukanye vyerekana ko ubutwari Abarundi baza bafise kuva aho hambere hahise ku ntwari wa cami, ariko kandi turafise n'ibijanye bavuga n'ibidukikije, aho ndavuga ibinyabuzima. Turafise amashamba kimeza atandukanye, ariko kandi turafise n'ibindi bintu kama navuga nk'amashuha canke amasumo ibyo twita mu gifaransa mashi, ariko kandi turafise navuga ibindi byinshi mu karasa ndetse karanga tumba ibijanye n'intambo. Aho tuzi ko ingoma z'u Burundi ari ingoma zizwi cyane ku isi, nibaza kandi ko ari zo za mbere. Turafise n'izindi ntambwe zitandukanye aho montara kama jibize uruondi inare resu zangi sisi nambe ya ayo ugasanga lero jibize nambe nyinshi jibiga ilitandu kanyi kandi itaeli kana utundi jibize mwijanyi na karanga haruhande ya mtafise iliaga ditandu kanyi jibize mwabukamu manuko kushiru urengero aliko kandi mtafise nibi indi iliaga muraru uko mbese aliki aga jisandu kizu chane mmeri ye mwumanuko ikia ya sifu Tanganyika nikiaga kizu chane kitazi usakurela ishova kimi liaga ritanga isi ndiriza changi fise isi ndiriza kane aliko naka ya gisandu itanga mbese nili ndiriko kumunashua kukula kuchu kiaga haluhande ya ujifisa maji meza go mwumashua kukoresha ndavuga kandi n'ikiyaga na cyane kizi cyaga kitwa ibihinga ni kiyaga cyakirinzwe mu bitandukanye bifa mu bice bitandukanye by'isi mu gihe muri Uganda giye muri ibyo bice by'isi usanga hakanye rero ni igitangaro kidasanzwe kuko ni ibintu bya rindi aho hantu hariho n'ibindi byinshi aho nshi ko mayange ndavuze ibijyanye n'imifunguro cyangwa ifungurwa aho usanga no mu karere gisaza turimo n'ifunguro zo mu Burundi biryoshye cyane gusumba aho ndavuga kandi n'ukuntu abarundi basanzwe bakirana igihe bakiriye abanyamahanga bamuberekana ko iminsi yose bahaje barisanga ko batifuza ko hari umuntu yose inyuma avuga na Burundi avuga ko yaba yarakiriye neza
urakoze
abitwara abanyamahanga bamaze bakora byose kugira ngo bumve ko bashyitse mu Burundi bashyitse koko mu mutima wa Afurika.
Rugeri Nyange Eric, umaze imyaka ishika 15 ukurikirana ibyerekeye ikiyaga Tanganyika mu byo Audace ndabahawe reka ravuga byo kurata yavuze mu ico kiyaga gikomeye cyane kiyaga gifise ifi nyinshi amazi meza kubwanyu ico kiyaga mu maze iyo myaka yose mukurikirana mwovuga akamaro gifise ni agaciro kacu kubijanye n'ingenzi
ndabaramukije amahoro je ni Mariko Ugirinyange
Murantunga Mariko
rero yego si nashoboye kumwumva neza kuko ndumva ko amajwi atameze neza ariko nuriye kubikiyaga cha Tanganyika icambere cyose kubanza kumenya icyo kiyaga cha Tanganyika uko kimeze mu byerekeye uburinganire ni ikiyaga kigira kabiri tuvuga muri Afrika kinini havuye ikiyaga cha Victoria kuko Victoria nicyo kinini gifite ubwaguke bwa kilometre kare cyababa 1695 ikiyaga cha Tanganyika rero kigira kabiri gifite uburinganire bwababa 1329 ariko urazi mu burebure ikiyaga cha Tanganyika nicyo kizibere mu bwaguke cyane kuko gifite ibirometero 72 mu burebure ni 677 hanyuma rero mugabo hari icyo cyishangije ngaha muri Afurika ndetse no ku isi kikaba kigira kabiri mu burebure uja mu kuzimu bungana kilometero ni metero 70 nyuma rero nicyo ni kiyaga gifite amazi menshi muri ibi biyaga dufite hano muri Afurika kuko gifite hafi ibyo twakwita amakilometero kibe 1189. Ibyo rero nabyo aho ikiyaga kiri uno munsi ni ikiyaga cyiza nk'uko yabivuze uwambanjije kuko gifite amazi meza iyo twita rezo duce ku isi kiri mu bya mbere hanyuma rero kandi kikaba kirimo ibinyabuzima byinshi cyane birenga 1500 bavuga ko muri byo 300 ahandi atahandi byo bari ku isi rero urumva yuko icyo kiyaga ni ikintu cyiza kandi aho kiri uretse ayo mazi meza n'ibyo binyabuzima n'ahantu hameze neza urazi bihugu bigikikije twebwe naho ihindagurika ry'ibihe rishika si kenshi usanga ubushuhe n'ubukanye byahindutse cyane ku buryo bibuza abantu kubaho neza. Hari akayaga keza naho haba ubushuhe, iyo uri kwitanganika ubwo bushuhe ntibwumva, aho uri hose kwitanganika ubushuhe ntibwumvikana cyane kubera umuyaga waho mwiza. Hanyuma rero uki akamaro naka akamaro ni kanini cyane, hamwe ibyigwa byokogwa neza abantu bakabakiga ni kiyaga gishobora kuzana ingenzi nyinshi. Hanyuma rero ngenzi nazo murazi yuko zizana amafaranga y'agaciro.
Reka turaza ku ego mubandanye gato ariko turaza kugaruka ku gaciro ico kiyaga gifise mu bibazo biri imbere bivunagure gato y'ubu.
Ego para kubabwira uko kiyaga cyatanganika kiri, ariko hariho n'akandi kamaro dufite abanyagihugu baba muri ibyo bihugu, kuko baragisoromamwo bakaronkamwo ingene babaho, kandi gikora n'akazi ku gutwara ibintu n'abantu. Hariho rero ibikorwa bitari bike icyo kiyaga gikorera ibyo bihugu, hanyuma ibisigaye mbimbiriye kuri ibyo bibazo. Murakoze.
Murakoze. Mushikiranga yobozi ajejwe igisata cingenzi mu Burundi Georges Nimenya amenyesheje ko ku bibanza 127 byemejwe n'abahinga mpuzamakungu mu bijanye n'ingenzi 10 gusa ngo ari byo kwitwa ko bikora neza. Audace ndabahawe ku bwanyu, no kubera iki ibibanza byinshi bidakora ari 10 gusa ku bibanza 127 byemejwe n'abahinga mpuzamakungu, byo babitumwa n'iki?
Ego murakoze kuri icyo kibazo. Navuga ko hari ibintu byinshi yabitumye ibyo bibanza bidashyirwa ku rugero rw'ibindi n'abahinga. Nibaza mu bimwe mu bituma ni uko ushobora gusanga kugira ngo ushyire n'ibyo bibanza hatagendeka neza, ugasanga amabarabara ntibifashe neza, ariko kandi ugasanga ingenzi mu bisanzwe bitemberere ahantu hari ibintu bidakerezwe kuharonka, ari ibintu bibafasha kwibona amasase muga bifungurwa canke ibinyobwa, ugasanga ivyo bintu biri hafi yabo. Ariko kandi ugasanga kimbure ntibashobora kuronka abatuye ku misaya, nivuga ntibashobora kuronka uburaro canke inokwita hotel kugira ngo bumve ko bashobora mu gihe baba barushe kwihutira ngaho cyangwa no kuharara bakaharara. Hashobora kuba n'ibindi bijyanye kimbere n'abakira ingenzi n'ibyo bibanza, abo twita egide turistike, ugasanga ntibafite ibimenyi bikwiye bwo kwakira abo bantu, hanyuma kandi ugasanga icyo cyose bakeneye cyose kibaronkaho. Navuga ko rero ushobora gusanga hari n'ibindi bituma ibibanza bitaba biri ku rwo rwego, ariko ibyo nabo ndavuga ni ibyo.
Ego nawe Eric Rugerinyange, nk'ikiyaga Tanganyika ni ikiyaga kinini, ariko muravuga ibintu bishobora kugira akamaro ku bijanye n'itunga, ku bijanye n'ingenzi mu Burundi. Ikintu mwe mubona cokorwa ku kiyaga Tanganyika kugira ngo abanyamahanga bagihurumbire kurushiza ni nk'ikihe, nkuko mwakurikiranye ico kiyaga imyaka irenga 15?
Murakoze. Icokorwa bimwe bimwe karatangiye gukorwa, kuko murazi yuko kugira ngo abantu bashike ahantu bisaba inzira bacamwo. Igihugu c'u Burundi rero cayisuganije, ubu amabaraba ibarabara rinini rica ku nkengera y'ikiyaga ca Tanganyika ririko rirasubirwamo rigirwa neza, igice kitari gito kinini, kandi ubu i Bujumbura ugashika ku mupaka wa Congo, Repubulika Demokratika ya Congo, ugashika ku mupaka wa Tanzania Nyabagendwa. Icyo ni cya mbere kandi n'ikintu gikomeye. Hanyuma rero ikiyaga cya Tanganyika izokorwa mu bintu bitari bike. Gifise uburebure ku ruhande rw'Uburundi bungana n'ibirometero 180. birimo amahektare yababa 900 yikubwira ngo bashobore gukoreramo kandi harimo n'inzuzi nyinshi zica muri ako gace kose k'ibirometero 198 zirenga hafi 50 bivuga yuko ibikorwa byakorerwa atari bike dufatiye ku kiyaga cya Tanganyika kubera yuko ari kiyaga ndetse isi izi n'abandi bantu batari bake bazi tukaba tuzi ubutunzi bwacu tukaba tuzi n'aho giherereye uko hameze iyo ibintu iminsi yose bimeze neza umutekano umeze neza hakaba hari amahoro muri ibyo bihugu biroroshe hacakorwa izigu co kugwa rero n'ibyizwa yo kugira ngo barabe ibikorwa byahakorerwa ingene hokubakwa ingene hotegurwa neza ingene ibidukikije byohakingirirwa kugira ngo bibe ibibanza by'iratiro nk'amashamba yegereye ico kiyaga ingene amafi yaho yobungwa amazi akabungwabungwa hanyuma rero ibyo byigwa bikerekana neza ibikorwa byahakorerwa mudufashe mu gace kamwe kamwe ukwako
turaza kubigaruka ko muheraheze ico cyumviro turaza kubigaruka ko
urumva rero icyo hakorerwa ni byinshi kuko ikiyaga cya Tanganyika n'ibyo kwita nk'ikinogo kirimo inzahabu naho tutaragishikira
murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufite Vianney uratwumva
ndabumva
Vianney uhamagaye urihe
ndi muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura
ufite ikibazo ubaza abatumire cyangwa ufite icyumviro ushikiriza
icyumviro
ubishikirize
ubwo nk'uko mwabivuze ikiyaga Tanganyika n'ikiyaga gifitiye akamaro igihugu ndetse n'ibihugu bihana urubibe rero intambamyi ahanini mbona ni uko muri iyi minsi harabaye ituka ry'amazi ku rugero ruteye ubwoba ariko nibuka igihe umukuru w'igihugu cyacu yagenda muri Belgique mu Bubiligi hariho wamaze igicumviro cy'uko afise uburyo butuma ikiyaga Tanganyika kitaguma kiduruga amagaduga rero nka leta yari ikwiye gukurikirana uwo muhinga kugira ngo ashobore gutunganya neza icyo kiyaga amazi ntiyongere kuduga hanyuma ibyo bibaye leta yoca yitunganya neza ikubaka ibibanza by'iratiro amahoteli y'ingenzi n'ibindi byo kwinezereza kugira ngo ikiyaga Tanganyika gitange umusaruro hanyuma n'igihugu kiharonka kuko gitera imbere hanyuma si Tanganyika gusa ibindi bibanza by'iratiro bikwiye gutunganywa neza kuko umuntu agiye kuraba kino gihumbi bibanza by'iratiro byaribagiwe byarafashwe nabi leta yari ikwiye kurondera uburyo cyangwa ikarondera abanyamitahe bagatunganya neza ibibanza by'amaratiro ni byinshi mwazuze gutigiri bashika mu
1027 murantunga
ego urumva ko rero leta yagiye kurondera abanyamitahe bagatunganya neza ibyo bibanza ku buryo bishobora kwakira ingenzi
murakoze
hanyuma iruhande yaho uko alo
muheraheze
ego bati bagiye kubaka n'amahoteli kuri ibyo bibanza kuko hari ingenzi zishobora kuba zishima cyatiro kanaka ugasanga biri kuyatanga umwenda ku gihugu rero kimenyetso cyo kuvuga cyane cyo kuko turiko turahomba ibindi bihugu nibyo usanga baronkeramo uburyo bateza imbere ibihugu byabo
murakoze
natwe mu Burundi tugasamara icyo kintu burakwiye kubifata mu minwe kugira ngo natwe tube ku rugero rw'abandi murakoze
turagushimiye Vianney kuri icyo cyumviro Tito na wenyine ari ku murongo wa telefone, Tito uratwumva?
Ndabumva cyane.
Tito uri he?
Yihani Masaka i Kigali.
Ubise icyumviro ikibazo baza abatumire?
Ndiye gitekerezo kuko nk'abarundi ni abantu b'isuti zacu n'abaturanyi, kandi iyo umuturanyi ari gutera imbere ntabwo bayikoze yuko mugenzi wawe yasigara inyuma. Ntekereza ko mu Rwanda dufite gahunda yo guhita Rwanda, abarundi nabo bafite byinshi byiza bitatse igihugu cyabo. Nifuza yuko bajya bagira abaterankunga bo hanze bakaza baza gusura igihugu bakabatembereza aho ngaho kuri Tanganyika, bakagirana imishinga yagutse kugira ngo bya byiza bitatse Burundi birusheho kumenyekana, cyane cyane ko iterambere ryagutse Burundi bukarushaho kumenyekana mu bihugu bagenderanira kandi bakorana n'imishinga yagutse.
Murakoze Tito, turabashimiye ku cyumviro cyanyu. Murakoze.
Murakoze cy'Amerika, turabakunda.
Odase, ndabahawe kuri ibyo byumviro bishikirijwe na Vianne na Tito mu bivuga kwe.
Ego, icyumviro cya Tito sinacyumvise neza ko uyu wundi yatanguye. Ni novuga n'umwitwarire kwa twese, novuga abarundi naho ushobora gusanga bamwe atabu ushobozi dufise kugira ngo dushobore gufasha mu iterambere ry'ikiyaga, kugira ngo ikiyaga gishobore kuvamo umusaruro ukwiye. Ariko nibaza umuntu wese arashobora gukora icyo ashoboye, ariko mugabo ufite uruhare rwa mbere leta kugira ngo ishobore gushyira uburyo muri icyo bifata kugira ngo hatunganye ibibanza bisanye biriya, ariko kandi ikongera mu gihe uburyo butaboneka igaha akaryo abanyamitahe baba abarundi cyangwa abanyamahanga kugira ngo bafashe mu guteza imbere ibikorwa na cyane cyane bikorerwa muri icyo kiyaga cyangwa ku nkengero z'icyo kiyaga. Nibyo hari abo tumaze kubona bafashe iya mbere n'ubu bariko barakora bitari bike kugira ngo icyo kiyaga kibane kimera neza. Turiko tujya nko mu Rumonge, hari ibibanza bimeze neza bikwega ingeseri, ejo twibaza ko ibyo bibanza nk'ibyo bizwa. Nibyo byotuma iyaka Tanganyika kibana bitera imbere, ariko tukumva ko niba n'abanyagihugu nabo nyine bafite uruhara ntangere mu bijyanye n'ibikorwa bakorera ku nkengero z'ikiyaga Tanganyika, bakareba ko ibikorwa ariko barakora atari ibikorwa biza byonona ikiyaga Tanganyika, ko biza bisahiriza cyangwa bituma ubwiza bw'ikiyaga Tanganyika bubanza bugaragara. Rero nibaza ko ariko cyo umwe wese mu kubungabunga ikiyaga Tanganyika ndetse n'ibinyabuzima birimo, ariko kandi leta ikaba ifite uruhara ntangere kugira ngo ibikorwa bikorerwa muri icyo kiyaga cyangwa ku nkengero z'icyo kiyaga bibandanye bitera imbere rwose.
Murakoze Mark Rugerinyange ku byerekeye icyo kiyaga Tanganyika. Haravugwa ko hari amazi yari yongeye inyubako abantu bakubaka ku nkengera zacu n'imicafu y'amahinguriro yisuka muri icyo kiyaga hamwe n'ivyatsi bisingaruka mbi nyimba byitwaye ya Saint. Ibikorwa biriko bihabera kugira ibyo bibazo bihave ikiyaga kigume kimeze neza nk'uko mubyifuza n'ibihe?
Nyinshi n'abashobora kubyumva mu byiyumviro baterereye, kuko ndumva ko ibirere bitameze neza. Ariko ku byerekeye amazi aduga, amazi kuduga kwa Tanganyika ni ibintu abantu bakwiye gutahura, kuko bivana n'imvura yaguye kandi bikavana n'amazi yasohotse. Imvura rero iguye ari nyinshi, uko amazi asohoka ni kwa kundi, kuko dufise uburyo bubiri bwo gusohora amazi asohokamwo. N'amazi asohoka habaye iby'imyuka iva mu kiyaga co nyene hejuru kubera ubushuhe, umubisha ukaduga amazi akavamwo, ari vyo binatwara ndetse amazi menshi. Hanyuma rero tukaba dufise n'uruzi bita Rukuga hariya muri Congo, aho muri province ya Tanganyika, aho bita Karimi, itwara hagati y'ibice bitandatu gushika ku 18 mu gusohora amazi ariko wayava ku kiyaga nyene nyezina ari hagati ugereranije ufashe ibyo twokwita moyenne ni ukuvuga urugero rwo hagati na hagati mu bice 82 rero iyo imvura iguye ari nyinshi turitega yuko amazi aduga nk'uko iguye ari nkeyi bitera ibibazo iguye ari nyinshi bitera ibibazo ko amazi araduga iguye ari nkeyi bitera ibibazo kuko amato ntasubira gukora nk'uko yahora akora rero ibikorwa kuri ico kiri kubwira ko ngo hariho ibyigwa nibaza ko biri mu nzira kugira ngo barabe ukugene bogeza gucungera amazi ntazorenge urugero kandi ntagabanuke ku rugero rudashimishije ibyo ubu ntaco nubivuga kuko ni ibintu bizoca mu bihugu bine bamaze kubikora bakabinonosora bazobitubwira hanyuma ku byerekeye ibyo by'imicafu yisuka mu kiyaga cya Tanganyika ubushikiranganji bubijejwe bwaratemeye kandi nibaza ko n'inkingo zafashwe urabona yuko hariho bujya bumwanya buja kukonona ikiyaga bukica amafi bukica n'ibitari bike bwarahagaritswe n'ibindi imivu itwara iyo micafu bari baragerageje barabikuramo n'imicafu mu Bujumbura barabisaho bayihingurira mbere yuko amazi asubira kwinjira mu nzuzi aba yahinguwe yasubiye kuba amazi meza arizo twita station depuration iri hariya ku buterere urumvise n'ibikorwa byakozwe kuva kera hanyuma rero harimo mugabo nko ku misozi biva ku misozi naho bitari byinshi biriho bija konona ikiyaga ibyo byatsi nabyo byitwa iyo sente hariho abantu baraza barabikuramo nibyo si bike mugabo si na byinshi cyane ariko aho bigiye bironona ariko abantu baza barabikuramo narabonye ko hari abantu kuri bazitarika ndetse tubona bashimira kuko bakora igikorwa cyiza ariko rero wavuze ati byiza
mubivunagure
biba byiza bubatse amahoteli ibyo rero ni ibintu bisaba ibyigwa kuko kubaka ku mazi hariho ubuhinga bisaba ibyo bazoraba n'ahandi byakozwe ku buryo abari kubakayo bubakisha ubwo buhinga kugira ngo amazi naho yuzuga ntiyonone n'iyo kandi agabanutse ntiyonone ibyo ni byo byigwa byoje imbere kugira ngo turabe ibikeneweho
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dusize Claude ku murongo Claude uratwumva
ndabumva cyane
Claude uri he
ndabaramukije kandi ndi mu gihugu cya Tanzania ngahe kiranye na Kigoma
ufise ikibazo icyumvira
cyo ikibazo nagira ndamubaze ni mumubarize none kubera iki ibyo iyo imvuze ibidukikije harimo abashatse kuvuga bijya bibakwiye n'ibindi bindi guhera ku mvubu ingona usanga iyo zabaye nyinshi zitera mu banyagihugu zikabategera dufate zikabagirira nabi none nta kuntu kwegera bitunganya ukundi bakacubakira ikigo cyabyo bikareka kuza bironona cyane cyane abantu dufate n'imirima y'abantu n'ibindi nyene bikoko bitukikije bito bito byabyo hanyuma ku byerekeye na byo ibihe urabona ubuye turi mu gihe cy'imvura baba bakwiye kubivuga hakiri kare nk'abantu usanga barubatse ku kiyaga cya hafi y'ikiyaga cya Tanganyika bakavuga muri iki gihe muribe ko imvura izogwa ari nyinshi kugira ngo niyo yamara kugwa abo bantu bazobe bapfuyeyo jewe ikibazo cyanje cyari cyo ntimumumbarize aze kumenyesha murakoze
murakoze Odas ndabahawe mwa mwishura
ego kuri iki kibazo cyambe kijyanye muri nyaruzima bimwe bimwe biva mu mazi bigeramiye navuga abantu baba hafi yaho bisanzwe biba nabyo ni ikibazo
toroshe ariko nibaza ko leta ishobora kubisi fashije kugirango ibintu bisubire mu buryo hanyuma ibinyabuzima bisanzwe biri mu mazi hako byonona ahubwo bize nk'akarusho mu guteza imbere mu kuvuga ibijyanye n'ubuzima mu Burundi. Ariko kandi nkavuga nti n'abasanzwe bakoresha sosiyete Tanganyika cyangwa abagendera hafi yaho ibyo biko kuri sanzwe biba mu Rwanda rimwe n'usanga hariho ibyapa bibagarisha ko imbere y'uko bakoresha sosiyete Tanganyika cyangwa ibindi bibanza ko bobanza bakamenya ko aho hantu hari ibyo bikoko bishobora kwigendera cyangwa bigasanga byonyine n'ubuzima bw'umuntu. Rero nibaza ko ku nzego zose baba bahagendera ndetse n'abagiye gutunganya ibyo bibanza ko bakwiye kurabira hamwe ukuntu ibyo binyabuzima bishobora byonona ahubwo biza bisahiriza gutunganywa cyangwa mu bijyanye n'ubutunzi bw'uko byaronkwe. Rero hanyuma kandi abagendera bagakurikiza ibyo impanuro baba bahawe kugira ngo amagara cyangwa ngo bakomerekeze. Nibaza ko ku mpande zose dushobora gukorana ibintu byose bikagenda neza hanyuma ibinyabuzima bigakingizwa ariko kandi bikabandanya biteza ingenzi.
Naho kuri iki kibazo yavuze ngo mu gihe nk'icy'imvura ngo kububatse hafi y'ikiyaga ngo ko bahari uburyo ngo boburigwa ngo imbere ko iyo mvura igwa amazi y'ikiyaga kahakwiragira ngo bakaba bahavuye.
Ego nibaza ko ku basanzwe bafise ibibanza cyangwa amazu y'ingenzi haruhande y'ikiyaga Tanganyika nibaza ko bashobora gufashanya n'abajeje kuraba ibyirere ukuntu bihindagurika kugira ngo bamenye icyo byari imvura ishobora kugwira ariko kandi bakamenya mbega mu gihe ho imvura ibiguye ari nyinshi twabyifatamo gute mbega n'ibihe twakora kugira ngo dukinge kugira ngo ibyononekara ntibibe byinshi kuko twabibonye ko amazi muri ibihe bihetse yononye ibitari bike hanyuma atuma igisata cy'ingenzi nacyo nyine gishyikirwa haruhande y'uko twari ko duhangana n'ibibazo bijyanye na covid n'ibindi byaje konona cyangwa kubangamira igisata cy'ingenzi. Nibaza nti rero abo bose basanzwe bafise icyo gukoramo icyo gisata boja hamwe hanyuma bakaraba mbega mu gihe cy'imvura cyangwa igihe amazi yarabaye menshi hokorwa iki kugira ngo dukinge naho ibyononekara byaba mugabo ntibibe byinshi kugira ngo abasanzwe bakoramo icyo gisata babandanye bakibyaza umusaruro nk'uko babyifuza.
Murakoze Gordien. Nawe nyine aratwakuye Gordien, uratwumva?
Nahora
Gordien, uhamagaye urihe?
Burundi ikarusi
ufise icyumviro ikibazo?
Oya, yewe ikibazo namwe aho nka namwaza vega hoteli seri yake Tanganyika ni hoteli yabusha kia 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 Tanganyika kani ni hoteli yumu ichaka vile hariko rako kuji kujira ikiaga Tanganyika kinyo ikimire nyeza mwago benzi wazo na hizi.
Mark Rugeni Nyange mga mwishura. Rugeni Nyange sinzi ntatwumva neza. Odatse ndabahawe mwo mwishura uyu Gordien.
Ndabumva neza.
Warahamagaye itwa Gordien ariko arabaza niba nabyumvise neza yabajije ngo nimba ihotel Tanganyika ngo ari y'umuntu.
Ihotel Tanganyika.
Sinzi kwa kiri ku murongo.
Halo.
Gordien uracyari ku murongo?
Halo.
Gordien uracyari ku murongo?
Yego.
Wasubiramwo utwo tubazo warubajije neza kugira abatumire bavyumve.
Bon. Nabaje tuti hotel tuse dira ke Tanganyika. Ni umuntu cyangwa ni hotel yapfa na yake. Ya mira ni cyo kiyaga. Cyakabiri tuti ariko harakubiki kugira icyo kiyaga gihindwe neza.
Murakoze. Mark Rugeni Nyange nimba numvise neza arabaza ngo hotel ngo source Tanganyika ngo ko ari y'umuntu ariko arabaza ngo ni kintu cyokorwa kugira ikiyaga Tanganyika gibungabungwe neza.
Okay. Kuki hotel si shobora kucishura sinzi nyeneyo.
kucerekeye nyine kiyaga cha Tanganyika cyo tunganywa ari zo dukiye kubanza kumenya kandi twabonye muri uwo mwaka uheze turafite amazi yagarukiye kandi birababaje hari ibintu bitari bike byononekaye amazu yasambutse amashuri n'ibindi byononekaye amabarabara amamwe yarononekaye rero turafite aho amazi yagarukiye tubona uno munsi icyo sabwa nuko kugira ngo imbere ko tubitunganya abantu amazu yapomotse kuyasanura burindira kugira ngo ntibahombe kabiri icyo ni cya mbere ikigira kabiri nuko muri ibyo bice amazi tubona yuko ashobora kuduga kububaka uwo barabangirije hanyuma ibyigwa byo gutunganya amazi kugira ngo tumenye urugero ntarengwa abantu bashobora kubaka ko bikabanza bigakogwa uko niko atazigwa bihari ntaco tunganywa kuko amazi ya Tanganyika ari hagati y'ibihugu bine u Burundi harya bufise ibitoyi bingana 8%, Zambia ifite 6%, ibindi bigace bigaburi bisigaye Kongo ni ifise hanini ni kuvuga rero ni ibyo byigwa bitaraba u Burundi gusa kuko gutunganya ingene amazi yomera neza ntaze konona ni biva kuri ibyo bihugu bine bishobora kuva ku Burundi gusa ariko u Burundi ndazi neza ko aribwo bwari bwatanguye kugira ngo ibyigwa bikogwe ibiheruka mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze byabaye inyishu yaratanzwe hanyuma turarindiriye ikizovamo rero abantu bobangira kugira ngo ntibasubire gutakaza ibintu byabo kuko amazi ntumenye igihe adugira canke babanikira ibyo nibyo novuga kuri icyo kibazo sinzi ko nobanishuye neza
murakoze nibaza ko mwamwishuye Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Urandi barara igira hirya ariko mada. Erego akwiriye ahantu hose. Niki uwinyegera ariko? Abanyabugo ngiye ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe. Ntose kase.
Ngo jewe ndubibugo.
Yego rata. Uri umunyarusangi kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo. Uzi ko nabona ko uri umunyabugo neza neza. Dore wambaye nkabo, uravuga nabi ururimi rw'iwacu.
Ari kabira simuhumuruka mana. Shofe.
Wenda wana shakuru iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Mie kwetu ni bugo.
Ndiye
bugo.
Wiki. Nukumbuka ko buri wese muri twebwe yagiye yibesha ku wundi. Ya ba 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 ba. Shofe. Twigeze. Kombo taxi yaje. Kombo taxi ni ikiganiro gisha kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muza dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo taxi muitegurirwa kandi mukayezwaho na
La Benevolencia Rola.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga kuvyo Burundi bufise ibintu byinshi byo kurata kubijanye mu bijanye n'ivyereke ngenzi ikiyaga Tanganyika n'ibiyaga byo mu buraruko bw'igihugu birimwo abatumire bacu ni Audace ndabahawe ayoboye igisabo tours ishyirahamwe gigenga gishinze guteza imbere igisata cy'ingenzi mu Burundi no guhaka ryo abanyamahanga ku kugendera ibibanza by'iratiro mu Burundi turi kumwe kandi na Marc Rugenyange akorera ishyirahamwe groupe ASEK rikora ibikorwa byo kubaka akaba amaze imyaka 15 akurikirana izereke ikiyaga Tanganyika bombi bakaba bari Bujumbura mu Burundi nashakanze kuri Audace ndabahawe kuba atategeko igenga igisata cy'ingenzi biri mu byo ibibazo intambamyi ujejwe igisata cingenzi mu bushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu hamwe n'ingenzi yashikirije ku bwanyu nizihe nkurikizi kuba iryo tegeko ritariho bigira kuri ico gisata no kugiteza imbere
ego murakoze murakoze kona iyo tegeko ritari ritariho hariho ibintu bitaheza ngo bigende neza kuko nicyo nibazaje hagari gifasha gutanga intombero yo kugira ngo umwe wese na franchise mu bajeje gufata ingingo babone ukuntu ibikorwa byo mu gisata byotemberezwa hanyuma ugasanga n'abasanzwe bakora mu gisata ntibaronka akajya kukariza ubwenge cyangwa ubumenyi eka ndetse ntibaronka nivuga ntibashigikirwa nk'uko byatekereza kugira ngo barangure neza ibikorwa byo mu gisata ariko kandi nibaza ko kugira ngo bakore ubwenge n'ibisata nuko baba bamenye ibisanzwe bikorwa ngaha mu gisata ibyo rero mu gihe cy'ibihumbi bibiri nibaza bitaracyaho usanga hari ibintu bijyanye n'ukuntu igisata cyomenyekana mbega nibande bo kimenyekanisha iyo bitarabaho wumva bice bigora kugira ngo abantu baheze bahumbishe ibisata ariko kandi ugasanga n'abasanzwe bakora muri icyo gisata babikora uko babyumva cyangwa ugasanga nta bumenyi basanzwe bafise bukwiriye ukasanga rero n'igihe babikoreye ukajya nabi ndetse n'igihe ibibanza bimwe bimwe bitunganije ugasanga ntibitunganije ku buryo byokwega ingenzi nk'uko byategereza rero nibaza ko iryo tegeko rimaze kuhajya bijya guca bikurikira bikorwa bagiye gukora nivuga mu mijyi yose kugira ngo haba kuva ku nzego zo hejuru gushyika hasi umwe wese amenye mbega intera ntibatereya kugira ngo ibintu bike mu ngiro yari iyahe mbega abagwiza cyangwa afite uruhare rwahe mbega abenegihugu basanzwe baba hasi y'ibyo bibanza bisanzwe birangurizamo ibyo bikorwa bafite uruhare rwahe mu kubikingira kugira ngo bane nibaho ndetse bakamenya mbega ni igiki twakora kugira ngo ibibanza nabyo bibane n'ibihurumbikwa twebwe nk'abenegihugu dutandukanye n'ibibanza rero nibaza ko igihe izo rihari bizafasha gukemura ibintu byinshi hanyuma umuntu wese amenye icyo ahamagariye gukora ndetse n'abatabizi baheze bamenyeshwe icyo iki gisata kidufitiye ibyiza kidufitiye n'akamaro kidufitiye ndetse n'aho twashyika mu gihe twese twashyiramo ingufu tugashyiramo umwete kugira ngo igisata gitere imbere hanyuma na leta igaheza igashyiramo uburyo bukwiriye kugira ngo ibishoboka byose bikorwe ibyo bidashobora gushyika ko bijyaho akaryo kugira ngo bashobore kubanza bagashyiramo uburyo
tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Richard ku murongo Richard uratwumva
yego ndabumva
Richard urihe
muri Zambia
ufise ikibazo ubaza batumire cyangwa icyumviro ushikiriza abatwumva
cyari icyumviro nashikiriza kuri abo batumire ntabwo yego baramutsa batumire batumire muri kino kiganiro mwateguye radiyo y'ijwi ry'Amerika
ndarakumva
ego ndeshinzwe nashaka gushikiriza ndabasaba kuri aba bagezwe yuko bafite isata zo guteza imbere iby'ingenzi yuko babikomeza cyane kuko tugiye kuraba haba bino bihugu turimo nko muri Zambia nk'akarorero birazana ingenzi nyinshi cyane nkabasaba yuko nta mizezi bashobora kuhateza imbere bakahubaka bagasubira kuhasanasana baka agira nyine ikibanza kiza kiri ku murwa mukuru w'ubutunzi kugira kiza n'ingenzi nyinshi cyane kuko turaje nka mizi ziza n'ukuntu zikeguye kuko byari bikwiriye ngo bakwiye gusubiramo bakagitegura neza bakamubaka cyerekeye inyubako kugira ingenzi zize ahantu hameze neza cyane kurusha uko zifashe ubu hama n'amashyamba bakabandanya bayakingira kugira ibikoko biriyo ntibibandanye gupfa ibinyabuzima byose bibandanye kubaho neza cyahise cyumviro nasikiriza no kubasaba yuko bobishyiramo ingufu nyinshi cyane bagegeje kumva muri iyo minsi yeze hariho igihugu cyemeye yuko gishobora gutera amahera mu byerekeye ishyamba, ngo basabe yuko babandanya basaba ni mu bindi kugira ibintu bitera imbere kurusha, kuko igihugu kitagira ingenzi ntigishobora kuronka amadovize. Byari ibyo. Murakoze.
Murakoze, turabashimiye. Theogene nawe nyine aratwakuye. Theogene, uratwumva?
Neza.
Theogene, uri he?
Ndi Uganda.
Ufise akabazo canke icyumviro?
Ah, icyo nashaka kuvuga.
Yego.
Hello?
Ndabumva.
Icyo nashaka kuvuga kuri abo batumirwa.
Muduge.
Nashaka kubabwira urebye nk'Uburundi mu by'ubukerarugendo, kuko ari byo nabonye uyu munsi tugomba kuvugaho. Bafatiye akarorero nko ku bihugu by'ibituranyi nk'iki cya Uganda cyangwa se u Rwanda, ubona barabishyizemo imbaraga cyane cyane ku baturage, bakamenyesha abaturage akamaro ubukerarugendo bubafitiye, cyane nko ku musaruro ubivamo n'abaturage b'ibyo bihugu bajya babonaho, nko kububakira amashuri, kubazanira amazi, kubakorera imihanda. So abaturage bamaze gusobanukirwa neza akamaro k'ubukerarugendo, cyangwa se ka biriya bintu byabo, amazi cyangwa se amashamba, ziriya nyanja zisurwa cyane cyane urebye nka kiriya kiyaga cya Tanganyika, ubona Uburundi butabishyiramo imbaraga cyangwa se ngo bubisobanurire abantu baturiye, kuko nabonye bagenda batura basatira ikiyaga, ariko ugereranyije nko mu Rwanda ubona wahasize metero 50 uvuye ku muturage ujya ku kiyaga, ariko i Burundi nabonye bari hafi no kugera ku mazi. So ntekereza u Burundi nabwo bukwiye kubishyiramo imbaraga, cyane cyane bagashyira imbaraga mu kubisobanurira abaturage kugira ngo bamenye akamaro kabyo n'agaciro bibafitiye. Murakoze igitekerezo cyane cyane icyo ngicyo.
Turabashimiye Theogene. Ku kibazo cya Rishya nagomba ndababaze Audace ndabahawe, yavuze ku bijyanye n'igisata cy'ingenzi ingene gifise ikizana inyungu cyane mu butunzi bw'ibihugu, yavuze ku byerekeye mise vivant ngo arikwiye kugarukirwa ngo kurushiriza ngo bakayiteza imbere kurushiriza. Icyo cyumviro cya Rishya mukibona gute?
Ndabumvise neza, sinzi ko musubiramo.
Richard ya shikirije cyumviro aravuga ko igisata cyo guteza imbere iby'ingenzi ngo igisata cy'ingenzi kizana inyungu cyane ku bihugu muri rusangi, aravuga ku byerekeye Burundi ko mise vivant ngo yari kwiye gusubira ngo gutezwa imbere kurushiriza ngo ko ibintu bimeze muri iki gihe. Ngo icyo cyumviro mukibona gute?
Ego murakoze, narisha yarakoze. Iki kigo cyitwa mise vivant nibyo cyari kwiye guteza imbere gusumba uko bisanzwe kimeze, ariko ni kigo bisanzwe bitunganywa na bumwe mushikiranganji. Nibaza ko bakwiye kuraba ukuntu icyo tunganywa neza kugira ngo giteze ingenzi gusumba. Nibaza leta nifite navuga iki kibazo mu mine, kuko ikigo gisanzwe gifukira ubushikiranganji. Rero hamwe ubushikiranganji bivanye n'ubushobozi bwako, hamwe bushobora kugitunganya neza gusumba cyangwa bidakunze naho bagahaha abanyamitahe bandi bakagitunganya ndetse ko biba byiza gusumba, kuko ni ikigo uraje gifite ubushobozi bwo gukwega ingenzi, kuko hasanzwe harangurirwa n'ibikorwa bitandukanye, ibikorwa bijyanye n'akaranga cyangwa ibikorwa bijyanye no guhingura ibintu, navuga byerekana ishusho y'u Burundi mugabo dukoresheje amaboko cyangwa iminwa, ariko kandi hasanzwe harimo n'ibinyabuzima bitandukanye. Rero nibaza ko hamwe hobaho umuntu agitunganya neza cyangwa leta ikagitunganya neza icyo kwera ingenzi neza gusumba uko bimeze ubu, kuko uko bimeze ikimeze ubu ntibishemeye gutunganyijwe.
Nawe Marc Rugerinyange, ku kibazo cya Theogene yavuze ko ari muri Uganda yavuze ko Burundi ubigereranyije kujanye n'ingenzi ukagereranya na Uganda n'u Rwanda reka tutibagiye ibihugu bimaze igihe kirekire byaramenyekanishije cyane ibyerekeye ingenzi bya Tanzania na Kenya mu bihugu biri mu karere kacu aravuga ngo cyane cyane ku banyagihugu ngo barakwiye gusigurirwa akamaro ngo bibafitiye ibyerekeye ingenzi ngo kubazanira amazi amabarabara amatara ikabateza imbere aravuga ko ngo kukiyaga Tanganyika ngo akwiye ngo ko abanyagihugu basigurirwa bakamenya ko batokubaka ku nkengera zacu hariho imetero zotegekanywa kugira bashobore kubaka ntibegere amazi mu ico cimvuro ca Theogene mukibona gute muri make
murakoze icyumviro cha Theogene ni ciza kandi nagomba kubamenyesha yuko kiriko cakorewe ko hari hamaze gushigwaho izo twakwitimenyetso amadorne ntarengwa mu kubaka uvuye ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika imetero 150 hari imetero bitari iki bimaze gukogwa byerekana yuko munsi yaho atubakwa ubu naho hariho igipimo bategerezwa gukorera ko ibyo twita cote urabona nk'ikiyaga cya Tanganyika kaje Bujumbura turi ku byo bita imetero 170 ibyo twita cote d'alerte ibyo rero nibyo turiko bariko barakora kugira ngo barabe igiharuro ntarengwa cokorerwa ko kugira ngo naha amazi yoduga yagira ibintu yonona by'abenegihugu muri ico gihe rero bizamara gukorwa bikanonosogwa abantu bazoba bafise aho bagera akarimbi ntarengwa kiretse mu kubaka munsi yaho hazoba hariho ubuhinga bwategekanijwe kugira ngo bishobore gufasha abenegihugu rero abanyagihugu barasiguriwe neza barazi yuko ayo mazi yonona kandi baramaze kubibona rero urazi yuko umuntu yama ariko arafasha abantu hariyo basaba babizi ubushikiranganji bubijejwe bwama burumbika abantu kugira ngo bafashe abo bantu babereke ibyo bakwiye gukora kandi n'amazu yononekaye birabereka neza aho uno munsi hagera ariko bishishikara gukogwa ubushikiranganji bubijejwe bari muri byo barasiburira abantu iminsi yose kuko urazi yuko amazi ntawumenye igihe azozira ibintu birere birahindagurika natwe twagiye muri ibyo bice by'ihindagurika ry'ibihe ibyo twita derevirement climatique twarashikiriwe hanyuma rero imvura ikagwa ku rugero runini bigatuma amazi aduga ibyo nabyo rero bisaba ko ari ukwamiza ko barabikora hanyuma rero kandi abanyagihugu bazokumva neza ko aho hantu naho amazi yoduga hashobora kugira akamaro mu bundi buryo hubatse ku buhinga bwizwe neza bwa none nk'uko no mu bindi bihugu babikoze murakoze
metode aradoteye kamo metode urihe
ndi muri Gambia
wanyarutsa nimba ari kibazo canke cyumvira ushikiriza
okay murakoze kweri je ke nagomba shikirize bijanye n'ibyo pesa mapotinze kuri jinja amerika ni kuvuga yuko kugira ngo uburundi bumenyekane ibijyanye n'ibintu bya turizime biracagoranye kandi na mbere ndazi ko mutabyemere igihugu kiracari hasi ntitugiza fate nk'ibintu ntitugire nk'amahoro ntitugiza mu bintu by'imvururu ni kuvuga yuko ikiyaga Tanganyika tuwe tugize hajya ibikomye n'ubutunzi kenshi na kenshi bavuga ati harimo imari nyinshi mu kiyaga cya Tanganyika kandi kubaho gishobora guteza imbere igihugu cy'u Burundi nibyo bamena mbere abategetsi kugira ngo tuzobone ati igisata kigejwe bifate bya bintu bya turizime y'ingenzi ni ukuvuga yuko ikayo iteza kuyitegura amayitegure gihugu kuko n'umuntu atabanza kigewe ndi muri Kenya ubu mu Burundi hari amahoro hari n'umutekano adoda agenda yiruka aza kumeze muri Tanganyika kujya akayaga kujya n'umukeke waho ati fate n'utundi ariko ndoza ati ok n'utundi byaho cyangwa n'amahera yaho yarabije n'agaciro baruta biyikanga bitewe icyo kintu iyo muri gigenzi turabona yuko tukiri inyuma rwose turacyari inyuma mugabo intambwe n'ubukebuke intambwe n'ubukebuke
murakoze
uko igihugu niyo mazeba dutegure hataheza cy'imyaka mike y'imyaka cumi n'itanu ibintu bijyanye na turizime kubera biracyari inyuma cyane aho imyaka cumi n'itanu dufate ari utugire nk'akayaga rero ngahadura nk'iyindi myaka cumi n'itanu iriyo poste yanyuma zije ko ibaze niho igihugu kimenyekana abantu bavuye mu Kongo Tanganyika Tanganyika ari umukeke urabona ko Tanganyika ari ya mbere itora umukeke
munyarutse muheraheze muheraheze metode muheraheze
rero icyo ndagomba mwerere ni ukuvuga yuko mu gihe tukiri ku iterambere ryo kumenyekanisha dufate nka Tanganyika n'ibindi bifata bijyanye no guhumbirwa n'abantu tufate bazikora bukebuke bakazikora bukebuke mu gihe tugenda tugenda mu mahoro amahoro yaza
iterambere
rizo kwiyongeramo mu gihugu bamaze kwitegura
murakoze
bamaze kwitegura kuko umuntu atagenda yavuga ati gukurikirana hariyo
turabashimiye metode turabashimiye ku cyumviro cyanyu murakoze cyane imbere ko turangiza nagomba mbaze Audace ndabahawe muri make cyane ibiharuro bitangwa n'ibanki y'isi yose byerekana ko mu mwaka w'2019 ingenzi zagendeye Burundi zirenga gato ibihumbi amajana atatu ibiharuro byagabanutse cyane mu mwaka w'2020 bituze ku kiza cya COVID-19 bikaba byemezwa n'umuyobozi w'igisata cy'ingenzi mu Burundi no kuba abarundi bavugwa ko batagendera cyane ibibanza by'iratiro mu gihugu cyabo mwo bivuga ku iki muri make
murakoze cyane ego twege igihe twatangura ishami ryacu intumbero ya mbere ari kugira ngo duhimirize abarundi na cyane cyane kugira ngo bakunde ibyiza by'igihugu cyabo ego tu kuba dutangiye gukora turabona ko ari intambwe ishimishije ko turabona ko abarundi bari kurabyitabira n'atari benshi mugabo nk'ubu kuba dutanguye mu 2019 kubona twatangiye gukora neza turabona ko tumaze kuba dufasha nk'abarundi bashika amajana 150 gushika uno munsi ibyo ntibyari bimenyerewe imbere yaho ntibyakunda ariko turabona ko abarundi bariko naho biga gukebuka turabona ko bariko barateze intambwe nibyo mu gihe abarundi batafata mu minwe isata kijyanye n'ingenzi bacaca bwa mbere mu gutembera ibyo bibanza bo nyine ndetse bagafasha no mu gufata ibyiza igihugu gifite kugira ngo gishobore gukwega ingenzi byogora ko by'ukuri dushobora guteza imbere kino gisata nicyo gituma twe twafashe iya mbere kugira ngo duhimirize abarundi hanyuma nibakwe twagiriye kubona nyakubahwa umukuru w'igihugu nawe mu kaboko kiwe yarafashe akanya aratembera mu ibyo bibanza by'irate bitandukanye twizere ko byatumye abarundi benshi bumva ko nabo nyine bahamagariwe gukurikira ku karorero kajya kubaha umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe ndetse n'abandi bategetsi ko bofata iya mbere mu gukurikiza ako karero keza yatanze sinibyo gusa yaciye abona kimbure ibyo icyo kibutse kugira ngo cyose ntibyayeje amateka yatoto basange mu gutora navuga amahera ashyirwa mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu ko nicyo gisata cyoshyirwa imbere kugira ngo gisata cy'ingenzi kibana n'igitembere
murakoze cyane murakoze barabatumire Audace ndabahawe ayoboye igisabo tours ishyirahamwe ryigenga gishinze guteza imbere igisata cy'ingenzi mu Burundi mu gahaka ry'abanyamahanga kuko kugendera ibibanza by'iratiro mu Burundi na Marc Rugeninyanga akorera ishyirahamwe group ASEK rikora ibikorwa byo kubaka akabamize amaze imyaka 15 akurikirana ivyerekeye kiyaga Tanganyika bompi bari Bujumbura mu Burundi batumire ndabashimiye nshimiye namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro muri sanga twako tuvuga ku bintu Burundi bufise byinshi byo kurata kubijyanye n'ivyerekeye ingenzi murakoze dusubire rero tubibutse ko bakunzi bacu ibiganiro byacu bibandanya kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika mukurindira ndabifurije mwese ibihe byiza.